Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza matwi, ni yedirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi abacuruzi bato bato mu mujyi wa Gitega baranenga icyemezo cyo kwimura isoko bakoreraga.
Isoko twari tufitiye akamaro gose kuko twasumira hafi, none twege nk'abantu twari dusanzwe twikeneye tuzoshika yo gute kwa 5 dufaranga twikinga dufise.
Uwo ni umwe mu batuye mu mujyi wa Gitega mu Burundi ugaragaza ukutishimira icyemezo cyo kwimura isoko ryabo. Iyi nkuru n'ayandi avugwa mu Rwanda no mu Burundi turayabagezaho mu kanya gato. Abacuruzi bato bato bakorera mu isoko rito riri muri karitsiye ya Magarama mu gisagara cya Gitega aho ni mu Burundi bagiye kwimurirwa murindi soko rishya muri karitsiye ya Nyabututsi. Abacuruzi abenshi bagizwe n'abagore ndetse n'abagendana ubumuga bavuga ko ubuzima bugiye kubananira kuko aho bategekwa kujya ari kure kandi ko nta baguzi bariyo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Iryo soko rito riri muri karitsiye Magarama kwirora rije Bujumbura riciye mu ntara Muramvya. Ni soko risumira ko abantu bamumakaritsiye abamwe abantu benshi kandi ya kera nka Magarama yoba bwoga no kwibuka. Bamwe basanzwe basumira muri iryo soko babwije ijya Amerika ko batagiye koroherwa.
Iyi soko twari tufitiye akamaro gose kuko twasumira hafi, none twege nk'abantu twari dusanzwe twikeneye tuzoshika yo gute kwa 5 dufaranga twikinga dufise. Twege ko amafaranga twari dusumisha giye kwiyongera ko gose bikomeye kandi bona n'ubukene twe dufise ubudasa buhari mwirya soko yake yo ngaho mu gisagara cya Gitega no ngaho mu kasoko ayihaza ibintu by'abantu bishore ihajya naho haba hari ibintu by'abantu babiranguye. Urabona ugurira ikintu umuntu yashoye n'ugura umuntu yakiranguye ibe yusanga zitandukanye
n'abana bato bato tushobora kuza kubabya baze gusuma ntibanabagonge nk'ayo mabarabara muvuga ko azodushira izanya ututsi kugira ngo turonge uburyo bw'ukwite plasa kugwite plasa tugiye gusuma biratugora
ko yari imaze akamaro kanini cyane. Natwe tuba ngaha hafi umwanya wari wose washobora gusuma akantu umwanya wose ushakiye utiriwe uraja kure ufata ingendo zako.
Abadandaza bahora bakorera muri iryo soko ahanini baguriyemo abakenyezi nabo bavuga ko iyo ngingo yo kubimurira inyabututsi ije kubabohera amaho kimugongo.
Tubona yuko bidashobora kutworohera kuva ngaha n'inyabututsi n'abakiriya baho ntibatumenyereye kandi natwege ni kure tukaje turaba n'ingaruka mbi yo kubera abanyeshure ukuntu dushaka kubagaburira bagiye ku mashure.
Ndi dusaga tahe gatoya nta kuntu wuse umutayi w'ibihumbi 10 hama ngo duge hari inyabututsi kugera no kugaruka rero turi n'ibihumbi 3 n'ivyo bitatu batwa umutayi wa 10 numva aho tani ndikuzokora
byinshi mu buzima bwacu tubayemo twabikora ngaha gasabuni iki amakaye y'abana byose byava ngaha kandi rero turi n'ikibazo benshi muri twebwe twadufise n'ibirimba turiko turakina ibyo birimba rero turiko turakina kugera uyu munsi n'izo ndwi zibiri baduhaye dufise ikibazo cy'ukuntu tuzoriha amadeni y'abandi twicaye muhira kano kansoko niko kari kwadutungiye ubuzima bwacu.
Twebwe dufise abana tucabutikabona imbere bajya ku ishuri rika ngaha hafi aha ku Magarama umva tugiye abututsi abana tukabaduhetse tukosubira kubaraba numva uburyo nabwo urondeye umukozi ntiworonkayo umuhemba ntiworonkayo kwiyunguruza uco usanga uri kurahomba rwose.
Twari twamvise ngo atadushyira inyabututsi twumvise umenga ntitwahashobora n'abana ku migongo n'utundi twicuko dusize muhira mba twabishobora turago.
N'abapasa ni bamwe bamwe benshi bafise ubuzima bubi nk'abagore benshi n'abagabo bafise ugasanga bafise abana abanyabana kano kasoko niko kabatunze kubera abakenyezi benshi baragowe urabona kano gahasoko niko gatunze abakenyezi benshi cyane.
Uno musore agendana ubumuga bw'amaguru nawe nyine adandariza muri iryo soko avuga ko yari yanse kuba hasega agahitamo kwiyungunganya adandaza imboga nawe agira ati
kandi urumva mukuvuga ko twatabugisega kandi mugatamutwirukana ngaha kandi hatubuza yuko twoza gusega benshi urabona turi bimuga kandi haratworohera ko turi bimuga ko dutegezwe kakadukingira kugira ntidusege kandi bajahaha n'agaciro leta kabona yuko turi bimuga kandi tudasega ndiko ndakora je ndikimuga yabo mutamakaje cyangwa ukiri mutoya wenyera kanshora kandi bikamunezera ko ndiko ndakora nyabututi noronko ukuntu anezera ndiko ndakora nga nkuko ndiko ndakora nga anezerere
aba badandaza barashye ico basaba ubutegetsi bwa komune Gitega
yedu saba yuko baturonderera nkaha hafi nyene nyine kigatwe turonderaga fuka barara ko badukuye ngaha hari haturereye abantu abatwa baduhumiwe nyene turago badushize kure twatwa mvise ngatwe zishinya butuzi twumvise umenga ntitwa hashobora nabana nabana ku migongo n'utundi twicuko dushize mu yamba twa bishobora turago
we turashaka kibanza cha hafi kubera nk'abapasa ni bamwe bamwe benshi bafise ubuzima bubi nk'abagore benshi n'abagabo bafise ugasanga bafise abana abanyuba nyabana kano kaso ko niko kabatunze kubera abakenyezi benshi baragowe urabona kano gahaso ko niko gatunze abakenyezi benshi cyane
mu biro vya komine Gitega batubwiye ko bimwe iryo soko umuntu mbero yo kwagura amabarabara yinjira mu gisagara cha Gitega mu gihe bariko bitegurira kwakira umugwa mukuru vya politike Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwije ijwi rya Amerika.
Amashyirahamwe atandukanye ategamiye kuri leta y'Uburundi arasaba umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe kugira uruhare mu biganiro bihuza Abarundi kuko basanga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba warananiwe akazi ko gutegura neza ibyo biganiro. Ibyo bikubiye mu rwandiko bandikiye abayobozi b'iyo miryango. Vitari Nshimirimana uyobora ihuriro ry'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki mu Burundi FOSC n'umwe mu bashize umukono kuri urwo rwandiko. Bwana Nshimirimana turi kumwe kuri telefoni. Bwana Vitari Nshimirimana, muri urwo rwandiko mwandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Guterres, niki mwifuza, niki mumusaba? Bwana Vitari Nshimirimana muranyuva? Vitari uranyuva? Uranyuva Vitari? Vitari Nshimirimana ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Tuve mu Bubiligi tujye mu Rwanda, abaturage baburiye imirima yabo mu isaranganywa ry'amasambu ryakozwe mu kibaya cya Bugarama mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje gutakambira inzego z'ubutegetsi ngo zibarenganure kuko imibereho yabo ikomeje kuba mibi nyuma yo kwamburwa iyo mirima. Abo bavuga ko ibyakozwe batanabibona nk'isaranganya kuko hari abari bafite imirima bayambuwe yose uko yakabaye igahabwa abandi batari bayifite. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Timistocles Mutijima mu ntara y'Uburengerazuba.
Ni ingeri zose ugiye muri nzahaha ukajya muganza ukajya nyabintare ukajya gikunda mvura inkengero zose za Bugarama niko abaturage bagiye bibura bakabura imirima yabo kandi
irahari mu gishaka wararondora imirenge ituyemo abagezweho n'ingaruka zo gutakaza imirima mu kibaya cya Bugarama aho bahingaga igihingwa cy'umuceri. Ni isaranganywa ryakozwe mu mwaka w'2011 aho aba baturage bavuga ko uburyo byakozwemo batabusobanukiwe ko hari ababaga bafite imirima irenze umwe mu gishanga bakayamburwa ntibasigirwe n'umwe.
Ngo umuntu wari ufite buroke ebyiri cyangwa eshatu yaragendaga bagafata za buroke ebyiri cyangwa eshatu bakazihereza wa muntu utafite n'ahantu na hato. Ubwo wa muntu wari ufite buroke eshatu akibura.
Ababikoze ni bande?
Abikoraga n'abasirikare nabonaga babikoraga mu bishanga n'abayobozi bonarakarengane da.
Abo baturage bavuga ko imwe mu mirima yahoze ari yabo ubitunzwe na bamwe mu bayobozi barimo nabo mu nzego zishinzwe umutekano bayihingisha bakohererezwa amafaranga nyuma y'igihe cy'isarura cyangwa se bakayikodesha abandi baturage.
Hari ukuntu bashobora kukubwira ati iyi mirima ni iy'umupolisi runaka uwibera mu Ruhengeri cyangwa se uwibera i Kigali akaba ariko bakubwira gusa ariko ikagihingwa ubwo nuko niba babahingishiriza badahari nta ububizi babayifite ariko ntibaba bagaragara mu buhinzi nyine cyangwa kumva ngo ni umuyobozi runaka.
Bigaragara ko n'inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zemera ko muri iri saranganya habayemo amakosa hashingiwe ku matsinda zashyize hagamije gushakisha imirima yatanzwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse hakaba hari n'iyo yatahuye. Aba baturage ariko bagaragaza ko nibonetse batamenye uburyo itangwamo.
Hari ubwo baduhamagaye ngo tugende ku murenge baratwandika biciriyo abifitiye amafaranga nibo bayibona naho kanjye nyine w'umukene w'umutindi. Basi
uko bameya bagiye basimburana bagiye baza bakatwizeza ibitangaza ko bagiye gushaka iyo mirima ibarura rikajyaho uko meya agiyeho niko ibarura riboneka ariko ntabwo batubwira ati imirima yabonetse ni 20 mu bantu bari barayibuze nk'ibihumbi 200 hasigaye 1,800 mukomeze mutanga amakuru n'abandi bazayibona. Ubwo duheruka dutanga amakuru aho imirima iherereye ariko ntitumenya abayihawe ari bande.
Mu gihe bagitegereje ko basubizwa imirima yabo. Ingaruka zo zikomeje kuba nyinshi ndetse ubayirebesha amaso gusa nta kindi babikoraho.
Nari mfite broke ebyiri akubwo nagiye mu mukara sinayibonye n'umurima n'umwe. Urabona umuntu ufite broke byibuze buri gihemwe ntashobora kubura n'ibihumbi 150. Ako nkanye ntaho nabona ko ntaho naba na nyakuye ko sima nahinze. Iterambere riradindira ku bantu babuze imirima yabo mu gishanga. Nuko deya nyine tukabona uko turya.
Iyo mbonye ahinga izo boroke ebyiri kandi umurima wanjye cyari gitanda nari nguriranye kwa nabonaho. N'ubu ngubu barahinga ngatambuka nyine basa mpanyura n'ukuri. Ku buryo nzo njya gusaba ku muntu wahinze umuceri kandi mparuza umuntu ari guhinga nkitambukira.
Mu gushaka kumenya iki inzego z'ubutegetsi zivuga kuri iki kibazo, Ijwi rya Amerika yakibajije Bwana Munyantwa Arufonsi utegeka intara y'uburengerazuba adusubiza muri aya magambo.
Turaza kwifatanya n'ubuyobozi bw'akarere ariko bikwiye ko umuntu wari ufite mu butaka aribwo umutunze mu gusaranganya ntabwo akwiye kuba ari we wasigara mu gihe wenda gihe nahabwo mu murima afite n'indi mirimo musozi. Ntabwo abadafite namba ari bakwiye gusigara bari banahasanganywe wenda ngo gihe narisanganywe n'imirimo musozi bari gihe ngira imirima kandi. Numva ikibazo ugiye kukijyamo tukareba none uko kuri kwabyo neza baba barengana ko tukabarengana.
Kugeza ubu nta mubare utomoye utangwa n'ubutegetsi bahuye n'iki kibazo cyo kwamburwa imirima muri iki kibaya cya Bugarama, ariko banyiri ubwite aribo baturage bemeza ko barenga 10,000 bakaba batuye mu mirenge igera kuri ine yose ikora kuri iki kibaya cya Bugarama. Si ku nshuro ya mbere urusobe rw'ibibazo by'amasambu rugaragara ha mu kibaya cya Bugarama, kuko mu nkuru Ijwi rya Amerika iheruka kubagezaho mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka nabwo hari abandi baturage barenga 10,000 bambu uburenganzira ku butaka batuyemo babwirwa ko ari ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda. Aba nabo kugeza n'ubu bakaba babutunze nk'intizanyo mu gihe bagitegereje icyemezo inzego z'ubutegetsi zibufatira. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mukanya narimbabwiye ko amashyirahamwe atandukanye ategamiye kuri Leta y'u Burundi akomeje gusaba Umuryango w'Abibumbye n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe kugira uruhare mu biganiro bihuza Abarundi, kuko basanga Umuryango w'Ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba warananiwe akazi ko gutegura neza ibyo biganiro. Ibyo bikubiye mu rwandiko bandikiye abayobozi b'iyo miryango. Vital Nshimirimana uyobora ihuriro ry'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike mu Burundi FOSC ni umwe mu bashyize umukono kuri urwo rwandiko bandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Bwana Nshimirimana, turi kumwe kuri telefoni. Impamvu nyamukuru mwandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Bwana Nshimirimana ni iyihe?
Murakoze, twandikiye umukuru w'umuryango w'abibumbye kugira ngo tumumenyeshe aho amashyirahamwe ahagaze ku byerekeye amatata ari mu Burundi, na cyane cyane ku mvugo yuko himirije gutegurwa ngo ibiganiro bizoba ari bya gatanu kandi bikaba bya nyuma, kandi twebwe tuzi yuko ibiganiro bitarigira bitangura.
Hanyuma icyo munenga niki ku biganiro bindi byabanjirije ibirimo gutegurwa bizaba bita ko aribyo bizaba bya nyuma?
Nukuri twebwe turameneye inda ku rukumu turerekana yuko ibiganiro bahaye umuryango wa Afurika y'Ubuseruko ngo bihagararire yuko byawunaniye kubera yuko habandanije amatata akomera kugeza naho ibyizwa shingiro byatumye amatati yaduka mu Burundi rihindukwa uwo muryango ubona kandi ukihorera. Hanyuma kandi ubwicanyi iterabwoba byose byarabandanije uwo muryango birawunaniye yuko wamama.
Ibi mubikoze mu gihe intumwa z'umuhuza w'Abarundi zimaze iminsi zibonana n'abanyapolitike batandukanye, baba aba mu gihugu cy'u Burundi ndetse muri iki cyumweru babonanye n'abanyapolitike baba hanze y'u Burundi. Ese mwebwe mu mashyirahamwe ategamiye kuri Leta mwaba mwaratumiwe muri ibyo biganiro?
Nta na rimwe twigira dutumirwa, kandi birazwi yuko ari twebwe twatanguye kubaza ikibazo cyerekeye gushaka kwigumiza ku butegetsi kwa Petero Nkurunziza mu 2015. Nitwe twahamagaye abanyagihugu kugira ngo tujye kubyiyamiriza, kandi turabirongora kandi turabyemanga, kandi uno munsi turanavuga yuko tukavunira urugo isi yose yuko ibyo Nkurunziza yavuze ngo ntazokwitoza mu 2020 yuko ibyo naho byoba byo yuko bidahagije kugira ngo amakunga ace yibaza yuko ikibazo cy'u Burundi kirangiye, kuko igihugu cyarasambutse bidasanzwe ku buryo hategerezwa kuba ukwicara abarundi bagasubira kubaka na cyane cyane inzego z'umutekano iz'ubutungane no gutuma abarundi basubira kuba mu gihugu bakumva yuko bafise iteka n'itekane.
Kubwanyu rero musanga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba muri iki gihe udashobora gutegura neza ibiganiro mubona byavamo umuti w'ibibazo by'u Burundi?
Ndabyo bashoboye n'ukuri byarabananiye cyane kuko atari uko tubabona bavuga ngo ibyo bavuga mikebukano mu Gifaransa bita consultation bama bagira bidahera nta kindi umuntu yovuga yuko bamaze gukora. Hanyuma kandi byarabonetse yuko batigira bashaka gufata ku rugero rumwe bene amatati ukamengo abari muri leta y'u Burundi nibo bene ukuri nibo batanga amategeko nibo bavuga bashobora gutumirwa nibo bemera abashobora kuza kuganira kandi amatata ahuza nyene abo baba bafise ibyo badahuriyeko.
Vitali Nshimirimana ni umuyobozi w'ihuriro ry'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike mu Burundi FORSC. Ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Namwe ndabakengukiye cyane.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane mwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muti none uno munsi tugiye kuganira kubiki. Uno munsi turi kutuyaga ivyerekeye amasezerano y'amahoro no kunywanisha Barundi y'Arusha. Imyaka 18 irigoroye ayo masezerano y'Arusha atewe kigikumu n'abanyapolitike b'i Burundi bahagarikiwe na karere na Afrika na makungu. Hakaba hari kuwa 28 ukwezi k'8 umwaka w'2000. Muri iyo myaka yose iheze ayo masezerano yabaye nk'umushinge wishyirwaho ry'amategeko n'inzego bigenga Burundi. Ayo masezerano yabaye kandi umwumvikano w'abanyapolitike bamwe muri bo mbere bakanayafata nk'ayakurira amategeko mu gihe ari nayo yakomotseko ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 riherutse guhinyanyurwamo iryo mu 2018. Ku rundi ruhande hari abanyapolitiki bemeza yuko amasezerano y'amahoro y'Arusha atajya hejuru y'ibwirizwa shingiro, bati uwo ni umwumvikano wa politiki usanzwe. Inyuma y'imyaka 18 irangiye ayo masezerano yemejwe n'abarundi yoba yabamariye iki? Mbega hoho hari utunenge twoba turi muri ayo masezerano canke twibonekeje mu ishyirwa mu ngiro ryayo? Kazoza k'ayo masezerano ni akahe muri kino gihe? Intambamyi zishobora kukabangamira zozo zoba ari izihe? Hokogwa iki kugira ngo ayo masezerano ashyirwe mu ngiro ku neza y'amahoro no kunywanisha Abarundi? Ibyo rero kugira tubice ijya nino turi kumwe n'abatumire babiri. Hari Honorable Alice Nzomukunda arongoye umugambwe Adele urunani rw'imvuga kuri. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza, ndaramukije n'abatwumviriza.
Kazi kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe. Turi kumwe kandi na Honorable Tatien Sibomana n'umuvugizi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndabaramukije. Ndaramukije n'abatwumviriza kandi nibaza ko mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi harimo pronate avuga rumwe na leta kamwe n'abana ya FNL ya Gwasa rumwe n'abadasigana handa bavugira n'abavugira.
Uhabugo bakuvugira abadasigana
kandi ndabarundi
na. Urakoze. Reka kumbure mu gutangura mpere kwa Honorable Alice Nzomukunda mu mugambwe Adele urunani rw'imvuga kuri. Amasezerano y'Arusha imyaka 18 iraheze, hari icyo muvuga muti yaratumariye?
Ego amasezerano y'Arusha yaragize akamaro kuko yarafashije kugira ngo abarundi bashobore kunywana, kuko ingorane mu gihe bariko barayaharira ko yari ingorane iri hagati y'amoko. cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi ibyo rero bikaba byaratorewe umuti ku buryo uno munsi ndiko ndaraba ico kibazo camuko nta kigihari kuko uno munsi umuntu aratambuka akitwa ko ari umuntu umuntu tagatambuka akitwa ko ari umututsi ndetse nivyo bintu baba ariko baravuga bishora kuja mu ngiro bakavuga bati ibibanza bigabanganwa biza kugabanganwa hagati y'abahutu n'abatutsi umuntu bakamurondara akamwita uko yitwa ivyo kera ntivyari bihari iyo ni ntambwe nini ya yahabaye ayo masezerano yarusha rero kubijanye n'amahoro yaje kuhirigwa n'amasezerano yo guhagarika intambara kuko amasezerano yarusha ubwayo yonyene ntiyagaritse intambara ntiyazanya amahoro yonyene kuko yarinze gushigikirwa nuko habayeho ayandi masezerano yo guhagarika intambara yasinywe ico gihe n'abari bamaze kurangira gusinya ayo masezerano yarusha hamwe rero n'abari ko baragwa n'imigwi yari kiragwana ivyo rero ndibaza ko ari ikintu gihambaye cyane twashitseko hanyuma turumvikana kandi n'ikintu kijanye niyo gabanganwa y'ubutegetsi kuko muri iyo gabanganwa y'ubutegetsi rero hagati yayo moko naryo nyine ryagerera kurikizwa kugira ngo abantu bose biyumve ko barimo mu butegetsi ivyo rero byarashizwe mu ngiro birakurikiranwa mugabo ikintu cagiye kiribonekeza nuko amasezerano yashamaze gusinywa abayasinye bahagaze ahanini kuri ico gisata cigabanganwa y'ubutegetsi gusa ibindi bisata byagiye gushirwa mu ngiro mu nyuma ndetse ugasanga yuko niyo hariko haraba ugusaba kuyashigikira usanga biguma bishingiye kuri ico gisata cigabanganwa y'ubutegetsi hariyo rero bisata byinshi ibintu byinshi byari byategekanijwe muri ayo masezerano byaragiye mu ngiro ndetse n'ibyanyuma byagiye mu ngiro mu ntango z'uno mwaka mu mpera y'umwaka uheze kuburyo rero bibonekeza yuko hariho intambwe niniya yari yaragize mugabe igihambaye nuko ibiri muri ayo masezerano byashizwe mu bwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro naryo rikaba ryamara iriho yarashizwe mu bwirizwa nshingiro mu 2005 ndetse uno munsi mu bwirizwa nshingiro ryo mu 2018 nkuko byari byanditswe yuko iryo amasezerano yarusha ashobora gusubirwa akarabwa neza yuko hageze yuko ibiyagize bihagarara kuyashira mu ngiro bararavye rero basanga ibihambaye baravuga bati naho bohindura ibintu mu masezerano yarusha ibintu bijanye nuko abarundi baguma banywana yuko bitokogwa ko ivyo rero ntibabikomakomye
bivuga ko ibiri muri arusha twovuga ko iri muri arusha vyoba biki byaraterwe mu ibwirizwa nshingiro uko byakabaye
ego niko byagenze ivyari bitegekanijwe mu ibwirizwa muri mu masezerano yarusha byarashizwe mu ibwirizwa nshingiro kuko mu ntango ico gihamba ico gisatana vuze gihambaye nkuko ari cyo nanone bashigishingira ko ikintu cyo tuma haba umutekano umuke ugutumvikana ugutanywana mu barundi kwico kintu bo cirinda niko rero byagenze mu mabwizwa nshingiro y'uno munsi ivyo bintu byarahagazwe ko cyane kugira ngo ivyo bintu cyane cyane byo kugabangana ibibanza mu mwoko bigume birimo
kugira ngo ibibwizwa nshingiro rihari uno munsi ntacyo rihungabanya ku masezerano y'Arusha
kubwo nabisomye ntacu nabonye bihungabanya kuko bayashize ivyo bintu bavuga ko bihambaye bandika ko bihambaye bitoko mwakomwa byarashizwemo
urakoze honorable Tatiana Sibomana uvugize amizero y'abarundi
hari cyane barimo
ivyo bamaze kuvuga biri mu vyo Arusha yatuma yamariye abarundi hari ivyo muvuga muti no kongera ko
yego hariho bimwe shigikira n'ibindi byishuri bitari byo icyo no hera ku bwa mbere
nuko
jewe icyo kibazo no kishura mu bice bibiri kugira umuntu abone neza ingene amasezerano yarusha yagize akamaro canke atakurikijwe canke ariko arasubizwa inyuma ko byose biriho ubwa mbere hoho yatewe ko igikomo kwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi bibiri bisigura ko kuva dushaka dufata umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na rimwe niho byitwa ko bari batanguye kuraba ingene bashyira mu ngiro haciye hamara imyaka itatu aho harakozwe bimwe kandi bihambaye harakozwe ibiganiro hagati y'umuhari wa Gwana
n'ubutegetsi
ariwe Sendi David kandi barashika ku masezerano yo guhagarika intambara. Icyo cyari gihambaye cyane mu byo bari bishinze muri aya masezerano. Icya kabiri barateguye amategeko azogenga igihugu inyuma y'intwaro fata kibanza.
Aho ni hamwe najyabwirizwa shingiro
onorable. Niho harimo najyabwirizwa shingiro cya tariki 18 z'ukwa gatatu mu 2005. Paranashoboye no kumvikana ku ngene babisikanya muri iyo ntwaro mfata kibanza. Urazi ko yarimo ibice biri, igice kimwe kirongorwa na perezida w'ubuyobozi n'ikirongorwa na perezida Domitien Ndayizeye. Murumva ibyo byari ibintu bikomeye hajya mu myaka itatu ntibibaze ngo bari myinshi cyane. Turetse ibindi byinshi byaciye bikurikira byo gushyiraho igisirikare gihuriyemo bose bahora mu ishyamba, igisirikare cya Leta, igipolisi uko nyine. Ikibabaje mugabo na gengira ko urwego rw'iperereza ntigwigeze rukogwa. Ugira barigeze baruraba kandi mu masezerano y'Arusha bavuga ko ari urwego rw'umutekano.
Ubundi ntibigeze baruraba. Rwagiyemo abavuye mu ishyamba
gusa
cyangwa rwagiyemo
ntibigeze ba ko baravuga ngo imigwi yo mu nama nshingamateka imigwi izokurikirana ingene ibyo bintu biri ko birashyirwa mu ngiro. Ntibigeze baraba nk'akarorero bati urwego guperereza ko bavugamo ibitigiri by'ukungana turavya moko. Ibi niko bimeze cyagumye ko hanyuma rero ubutegetsi buhindutse ubu rero byaciye biba nk'urwego rw'umugambi. Ubu rero ibwirizwa shingiro rihejeje kubi reka ndakubwira igituma ushatse n'ibitigiri nubiguha si ibintu tunyegeza. Aha na sena noguha raporo iheruka gusohora yaratanze na rekomanda kivuga iti murabe mu rwego rw'iperereza. Iyo ni raporo ya sena, si raporo ya jewe.
Ni rwego rw'iperereza.
Rwego rw'iperereza rero
abahutu gusa bimwe abahutu gusa
ni rwego abahutu gusa kandi nabo nyine ntuvuge ngo n'abahutu n'abamilita b'umugambi wa SNDFD uko hariho exclusion ethnique politique.
Ni ukuvuga ko ari ugukumira gufatiye
ari ugukumira gufatiye ku moko muri urwo rwego naho hakaba n'urufatiye rwa politiki. Ibyo byo biriho no mu yandi ma ministeri ibitigiri twara bitanze n'ibintu byanditse.
Honorable Alice Nzomukunda, kazoza kaya masezerano y'Arusha naka
kazoza kaya masezerano y'Arusha nkuko nabivuze ko yamaze kuja mu mbwirizwa nshingiro yateretswe mu mbwirizwa nshingiro. Kazoza kayo nuko abandanya kurikizwa muri iyo bwirizwa mu gukurikiza iyo bwirizwa nshingiro ibice byose bijanye nayo masezerano. Igihambaye rero nuko abantu bokumva yuko ibwirizwa nshingiro ariryo rikorera koreshwa mu gihugu ayo masezerano akabaho nkaho ari icyo twitwararika kugira ngo dutahure neza icyo bacaranditswemo kiba kiri mu bwizo shingiro umuntu abatatahuye neza. Icyo ntariko ndemera nuko twokwama turiko turayaharira ko igihe cyose kuko uri kuraraba ingene ibintu byari bihambaye bavuze ko barinda kugumizamwo byari byo bijanye n'igabanganwa ry'ubutegetsi mu moko kandi n'ukuri uri kurabiraba ni nayo ntumbero niyo ntango nkomoko y'intureka zagiye ziraba mu gihugu. Nico gihe hari ndahaja kuganirwa y'Arusha byari bivuye yuko habaho gusabikanywa nabi ku butegetsi hanyuma hakabaho n'inzego ziharijwe n'ubwoko bumwe na cyane cyane muri byo by'umutekano.
Arakoze Jerome Niyonzima waduteguriye ikiganiro kwa Nyaburunga. Naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha, dushimire injiniyeri wadufashije muhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.